Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni ku munsi wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2019. Niwo mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM. Kaze mwese rero mu kiganiro muri Isanga. Umwigeme umukenyezi ni kirumara akwiye guseruka ntasigara inyuma mu iterambere ry'igihugu nkuko byari bimeze muri kahise. Niko babibona mu ishyirahamwe Spears Connect mu Burundi rirongowe n'ugwaruka. Ubwo gwaruka gwishinze ibikorwa byo gufasha bagenzi babo kwiteza imbere mu kubagirisha amanama nkarisha bwenge. Nibo tugiye kuganira nabo mu kiganiro muri Isanga muri aka kanya. Abifuza gutangura imigambi yanyu no gutera imbere mu bikorwa musanzwe murimo ariko mukumva hari ibitari ko bigenda neza, kaze muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Numero ni ya indi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndayisubiramwo, ikaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise n'icya kiganiro muri Isanga mwumva buri munsi. Nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ikaze mwese. Umwigeme canke umukenyezi ni kirumara hakwiye guseruka ntasigara inyuma mu iterambere ry'igihugu nkuko byari mbere muri kahise. Ibyo bikaba bivugwa n'ishyirahamwe Spears Connect Bujumbura mu Burundi rirongowe n'ugwaruka gwishinze ibikorwa byo gufasha bagenzi babo cane cane abigeme kwiteza imbere. Ibyo bakaba babikora mu kubagirisha amanama nkarisha bwenge. Mbega none umwigeme canke umukenyezi yokora iki kugira ngo yumve ko ashoboye icyo ari cyo cyose yihaye gushika ko mu buzima? Mu kiganiro muri aka kanya rero nivyo tugiye kuganira n'iryo shyirahamwe Spears Connect rifasha abakenyezi n'abigeme mu kumenya ubwenge bwabo, impano n'ubumenyi basanzwe bafise uko bo bukoresha mu kwiteza imbere. Kwamaze rero gutangura imirimo yabo, abo bita ba entrepreneur, ribafasha uburyo bo yamenyekanisha ku masoko rusange canke mu mahanga. Spears Connect rifasha kandi amashirahamwe akomakomeye mu kuha amahigugwa, cyo bita ama training, abakozi bayo mu kubongereza ubumenyi mu rwego rwo kwakira ababagana abakiriya canke n'ingene bodandaza neza ivyo bafise mu maduka yabo. Twatumye rero Edine Yamuremye, umuhanuzi akaba n'umutunganya bikogwa muri iryo shirahamwe. Edine n'umwigisha kandi witumatuma nako ry'amakuru ko muri communication muri kaminuza zibiri Bujumbura, yigisha kuri Lumière kuri Mutangano hamwe no kuri Université Equator muri quartier 9 Bujumbura nyene. Turaganira kandi na Dolly Nika Siabo, umwe mu bashoboye gufashwa n'inyigisho nkarisha bwenge za Spears Connect. Reka tutarenze kurandira rero twakire abatumire bacu. Edine Yamuremye, ndaguha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane Oriane.
Nawe Dolly Nika Siabo, kaze neza.
Murakoze cyane.
Ndashimishijwe cyane ko nafise abigeme babiri mu kiganiro muri sangacu uyu munsi baza kutuganiriza ngene bafasha abagenzi babo kwiteza imbere muri kino kiganiro. Turizera yuko tuza kuronka abandi bakenyezi abandi bigeme baza guhamagara nabo nyene bababaze ibibazo bashikirize n'ivyumviro kuri iki gikorwa cyo gutera intege no kwigisha zimwe mu nzira bashobora gukoresha mu kwiteza imbere. Duhereye kuri wewe Edine, irishira hamwe Spears Connect mwaritanguye gute, ni kuri iki mwaritanguye?
Ishira hamwe Spears Connect ryatanguranye n'iciyumviro umwe muri twebwe ubututwara uwo twakwita CEO wacu yatanguranye n'iciyumviro cyo gushaka kwerekana akarorero ko yamari ko arigisha abandi barunganwe rwiwe ko bakwiye kutarindira kurondera akazi kudodora hirya no hino ngo baguhe akazi. Ariko acara avuga ati kugira ngo nshire mu ngiro nanjye ibyo nirirwa ndaganira na bagenzi banje yuko dukwiye kucrea akazi, acara avuga ati reka nanjye ntanguze irishira hamwe. Hanyuma niho yaca yiyumvira gucrea iyo Spears Connect. Ngabo kandi ntiyumvira n'importe quel ishirahamwe, aca yiyumvira ishirahamwe nyene bijanye n'iyo ntumbero yarasanzwe afise, n'iyo vision yarasanzwe afise yo gufasha aba jeune kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu buryo bwo gukrea akazi, mu buryo bwo kumenyekanisha ibyo bakora n'ibindi n'ibindi.
Birumvikana ko ari ishirahamwe rijejwe ryishinze gutera intege, gutanga inkomezi mu kwerekana neza na neza uko ibyo abajeune abakiri bato gwaruka rukwiye gukora kugira ngo bashobore gutera imbere. Uraza kutubwira mu kanya kari imbere uburyo mukoresha neza na neza kugira ngo mubafashe izo nyigisho izarizo ivyo muvuga ngene mubikora mu kanya. Hama nawe Dolly warafashijwe n'irishyirahamwe Spears Connect, utubwira mu ncamake ingene wabamenye n'ingene bagufashije?
Nk'uko mwabivuze, ngende muri bamwe bashoboye kuronka inyigisho zo muri Spears Connect. Spears Connect ni ishyirahamwe yafashije abigeme bari mu ihiganwa rya Miss Technology Burundi na Dolly nk'abari mu ihiganwa. Spears Connect yafashije mu gihe
Dolly urantunga ntaguciriyemo. Dolly telefone yawe ntiyumvikana neza, bishobotse wo kwegera canke ukavuga ukaduza ijwi gato? Allo, ndumva telefone itarumvikana neza, subira. Reka tugerageze kugarura ku murongo kumbure biraza gusubira gukunda mu kanya. Reka tubandanye gato na Edine turakugarura ku murongo. Urakoze. None Edine, irishira hamwe mufise nkuko twabivuze muratera intege murigisha inzira zimwe zimwe urwaruka rushobora gukoresha kugira ngo rwiteze imbere, wadusigurira neza mu nyigisho za Spears Connect ingene mubikora?
Bwa mbere na mbere dufise ibisata bitatu dukoreramo, navuga nti canke tukoresha mu gufasha. Turakora ibyo bita ama consultance, donc gufasha iyo dukoresheje ubumenyi dufise. Turakora turafasha abantu mu byerekeranye na relation publique, donc relation publique ngerageje kugisobanura mu Kirundi ni kwigisha abantu ingene bogiranira imigenderanire myiza n'abo basanzwe n'abaguzi babo canke n'ababakikuje bashobora kugira ingaruka nziza canke mbi ku byo bariko barakora. Ca gatatu turakora ibyerekeranye na coaching, tukaba turigisha turamenyereza kandi tugakurikirana ababa baje batugana bafise ibyo bashaka kugurisha canke kudandaza ibintu nk'ibyo. Ibyo rero tubikora gute? Tubikora tubicishije mu manama nkarisha bwenge, aho usanga hari amashirahamwe y'ubudandaji ngaha mu Burundi atandukanye, nk'uko twavuga Ecobanke canke amabanke canke tuvuge amashuri, amashirahamwe atandukanye y'ubudandaji. turabafasha rero mu gukarihiriza ubwenge abakozi babo kugira ngo bamenye ibyerekeranye no kwakira neza abaje babagana abaguzi babo ibyo twita mu cyongereza customer care. Turabakarihiriza ubwenge tukabafasha ko hari igihe usanga abantu kingisagara cha Bujumbura bidoga ngo nagiye kwa muganga ngo banyakira nabi umuntu ari kuri reception ngo anyakira nabi. Ibyo bivana n'ukuntu abantu bataba barigishijwe neza ingene bakwiye kwakira umuntu aje abagana. Turakorana kandi n'abanyeshure bagiheza kaminuza canke bakiri no muri kaminuza bifuza kushika ahantu mu buzima bwabo ugasanga ntibarabona neza imbere ingene bimeze nta ntumbero y'ubuzima bafise ntibabona naho bari bukura akazi. Babo rero turabafasha, donc turafasha umuntu umwe ku giti ciwe tukabafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere, tugashasha kugira ngo babanze kwanza biyumvire icyo bokora kugira ngo bashike kuco baba bifuza. Murabo rero murabo dufasha ari abaje batugana ku giti cyabo canke barungitswe n'amashirahamwe yabo bakorera. Twibanda cyane cyane ku bakenyezi abigeme, cyane cyane abakenyezi n'abigeme nibo duhimiriza cyane kwitabira inyigisho zacu.
N'abigeme ni kubera iki kandi ni nabo tuganira tuza kugerageza gufasha uno munsi, niye mpamvu yatumye mushimika ku bigeme?
Impamvu zatumye twiyumvira cyane gushira imbere guhimiriza abigeme kutugana kugira ngo bakiriza nyigisho dutanga ni ukubera yuko mu muryango cyangwa mu kibano cyacu hano mu Burundi ndetse no muri kano karere abigeme cyangwa abakenyezi hari igihe bigeze kumara bakumiriwe basigaye inyuma mu byerekeranye n'iterambere, mu byerekeranye n'ubuhinga n'iterambere ry'ubuhinga ugasanga abigeme barikumiriye ntibumva ko babereye. Urumva natwe twemeranya cyane n'ibyumviro mpuzamakungu bijyanye no guteza imbere umukenyezi kugira ngo dufashe umwigeme w'umurundikazi nawe ashobore gusokoroka, ashobore kugira icyo akoze, yumve ko nawe nyine ashoboye.
Bimwe mu bijyanye no gufasha abo bigeme guserura ibyiyumviro mubona ari ikintu gishoboka ko bagitahura vuba cyangwa intambanyi ziba zirimo mu kugerageza kubigisha kubaha izo nyigisho nkaresha bwenge ni nk'iki?
Ego mecane turabona yuko bariko barabitahura kubera yuko ndabahaye nk'akarorero. Hariho umwigeme yitwa Arlette Akimana yigeze kuba ari cegera première dauphine, cegera cha miss cha mbere muri 2017. Uyo yarigeze kuza atugana, yarigeze kuza muri ayo manama nkarisha bwenge twama tugirira aba jeune abagwaruka. Uyo ahageze ubu harashimishije kuko asanzwe yaratahuye inyigisho twamuhaye, ubu afise umugambi wiwe ariko arashira imbere, tukosora namufasha kugira ngo uwo mugambi awurangure neza ushikire abantu bose umugambi werekeranye n'iby'amagara meza mu bijyanye n'ibyirondoka ibyo bita santé reproductive. Turiko turamufasha cyane. Hariho n'uwundi yitwa Bebina Ange. Uyo nawe nyine yarigeze kuza mu nyigisho zacu, turamufasha turamwereka yuko ashoboye, turamwereka ibyo akora yuko ari byiza. Asanzwe afise impano yo gukora utugenegene turanga umuco w'Ikirundi akoresheje ibipapuro. Ibipapuro tuba twanditse ko tukabita, we acagenda akabyegeranya akabikora neza akabikuramo utugenegene turanga umuco, ibyo bita les produits d'art. Ibyo onye ni ibintu byiza cyane. Nuko mbere yarabikora akaca bigumiza mu nzu akumva umengo ntaho yobitwara ni ndeyo nabibona kwa kwikumira. Ariko amaze kuza mu nyigisho zacu twaramweretse ko ibintu akora ari byiza cyane, ahubwo turamufasha kugira ngo ashobore kuba yo bisohora akabyereka abantu. Ubunye aho arabizana iyo turi muri ayo manama cyane n'ahandi hantu hose ashobore kuronka ibyo bita stand, ikibanza bishiramo ikibanza cy'iratiro, arabizana abantu bakabibona bakababona bigura n'ibintu byiza cyane byiza cyane nako byo kuri biri mu buhinga.
Ni ukuvuga ko mwamufashije kubona agaciro k'ibyo asanzwe akora kandi yuko bishobora no kunamubeshaho.
Ego cyane,
murakoze cyane, mwafashije nk'uko bivuze abo bigeme numva bariko baratera imbere. Ndabwiwe ku murongo ko twaronse Dolly yasuye kugaruka ku murongo. Dolly, twariko turakubaza mbere ko telefone icika, ingene wamenye Spears Connect n'ingene bagufashije. Edina aratubwiye bamwe mu bo bamaze gufasha n'ibyo bariko bararangura muri iki gihe. Nawe tubwire ingene vyagenze.
Ego murakoze. Huko na mwamwa barwa bivuze bitende muri bamwe bashoboye kuronka inyigisho zo muri Spears Connect duciye muri ihiganwa ryitwa Miss Technology Burundi aho badukurikiranye. Spears Connect yaradufashije mu bintu bitari bike mu gihe twariko twitegurira iryo higanwa. Yaratwunguriye ubumenyi mu bintu bitandukanye, akaratwararonse akajya ko gukarisha ubwenge mu buryo bwo gufata ijambo imbere y'abantu no kuvuga n'abandi, no kuvugana n'abandi mu buzima bwa misi yose mu buryo mpuzamakungu. Akarere nka jewe nitangura sinashobora kuvuga neza n'abafise ubwoba imbere y'abantu, gusa Spears Connect yaranyeretse yuko ndashoboye kuvuga neza imbere y'abantu kandi bagatahura n'icyo ushatse kuvuga. Ikindi kintu nashobora bakora ni kutwigisha bakoresha udukino kugira ngo badufashe, kugira ngo bidufashe gutahura n'ingoga kandi bibe bitahuritse n'ingoga.
Edine, utwo dukino Dolly avuze wudusigura muri make mbere ko tubandanya na Dolly ibindi iyo byo byaramufashije?
Ego, ngerageje kunganira kuri cyo yaravuze uburyo tubikora. Utumenyere mu manama byo bita amakonferanse cyangwa amaformasiyon, tuza tukicara tukarabona ariko icaye hari imbere ariko aravuga akoresha PowerPoint, ariko twebwe iwacu siko tubikora. Duhimiriza udukino twigisha abaje kwiga, turabashira muri navuga nti turabareka bagakina ibyo bintu nyine boba bariko barakora niyo bari hanze, dushira imbere icyo nakwita pratique. Nk'akarorero iyo turiko turigisha ibyerekeranye na entrepreneuriat turatanga umwe wese turamuha, hari agakino dora dubwira tukamuha akantu gatoyi nk'ikaramu cyangwa urwembe cyangwa agakwashu, tukamubwira ati genda hariya hanze wiyaranje urondere umuntu umubwire wiyaranje umwumvishe umwemeze ko muguza umuha ako kantu gatoya hanyuma aguhe akandi kantu nawe afise karusha agaciro icyo ufise. Tukabaha bose utu tuntu tukababwira ati genda hanze kuri tera mwiyaranje ibyo bintu, utwo tuntu dutoya mubona ko dufite valere ntoya mwiyaranje urondere umuntu muguza nawe abahe muze muzanye ikintu kirusha valere iyo karamu hawe cyangwa kirusha valere kirusha agaciro icyo gikwashi tuguhaye cyangwa ugogwende tuguhaye. Bamwe bagenda batwenga bumva umengo ibintu ntibishoboka, turaza kugenda mu ibarabara turaba umuntu tumubwire tuti kamwemeze yuko mukwiye gukoreshanje icyo kintu. Bamwe bagenda bumva ntibibaho ntibishoboka, ariko igihe cyose tubikoze bagaruka banezere bavuga ati bya bintu birashoboka. Bamwe bakatuzanira amakarte sim, abandi bakatuzanira ikirahuri, abandi bakatuzanira ibintu byinshi ubona ko byavuye donc bagujije
byavuye muri uko kugerageza gusigurira abantu ibintu.
Yego, byavuye muri kwa kugurisha icyo ufise nawe kiba gifite agaciro gatoya, urashobora kukigurisha ukaronka ikindi gisumba agaciro icyo wari ufise ukoresheje akarimi kawe, ukoresheje ubwenge, ukoresheje amajambo meza yo kumenya kugurisha nyine ukakerebuka. Ego, bagaruka baryohewe bumva yuko birashoboka yuko bashobora gukura amaboko mu mpuzu.
Birashoboka.
Ari ibintu binini cyane bidasaba amafaranga menshi, ushobora gukoresha icyo ufise nawe kibari gitoya.
Ni byiza cyane, ni ubuhinga numva bwiza kandi buhanitse. None Dolly, mu byo bakwigishije muri izi nyigisho twumva zihanitse kandi ziryoshe gukoresha kugwaruka cyane cyane ku bajeune, akenshi usanga umenga bakeneye kumenya ibintu buno nyene babibone babone yuko bishoboka. Hari ibyo mu byo bakwigishije ubu unyu uri kurakoresha mu bikorwa wabo burimwo washoboye gushika kuki kuva bagitangura kugufasha?
Ego murakoze. Narashoboye gukurikirana proje yanjye, umugambi wanjye ariwo ugezwe n'ibintu byo bita sante sexuelle pour la jeunesse biciye muri technologie.
kandi nokuvuga inyigisho zerekeye ibihimba byirondoka mukoresheje ubuhinga bwa none bwa technology.
Kandi narashoboye no kuronka akajya ko kujya muri Afrika y'Epfo muri iyo competition.
Uti competition ihiganwa ryabaye kuri ubwo buhinga bwa technology ufise.
Ego aho nashoboye kuvuga umugambi wanje imbere y'abagwiza tunga ekanishi yose kubera muri Afrika y'Epfo hari haje ibihugu bitari bikeya, kandi narashoboye no kuronka n'abantu twakorana kuva n'igisanga nkaba nkiri ko ndakorera kuri iyo proje kabikira natera imbere.
Wow, ikintu gihambaye turagukeje. Ndumva ko CBS Connect yarakoze igihambaye mu buzima bwawe
cyane gose. Ego
ni byiza cyane.
Ngerageje kumwunganira mu ibyo ariko aravuga bya Miss Technology ni higanwa twari twarateguye, ni rimwe mu manama menshi ko tumaze gukora amanama nkarishabwenge menshi cyane sinoyavuga ngo ndayaheje. Ni higanwa twari twakoranye n'ubushikiranganji bw'urwaruka hano mu Burundi nyene, aho twafashije abakobwa barenga 25 bari bafise amaproje donc ama
migambi
bafise ubumenyi migambi mu bijanye n'ibyo byo gukoresha amamashini nyabwonko. Turabafasha rero kugira ngo bashobore gucreya ico nakwita ama application, sinzi ngene mvanda kivuga mu Kirundi, gucreya ama ubuhinga bujanye no gukemura ibibazo bitandukanye, ibibazo byo mu magara y'abantu cyangwa ibibazo byo kwiyunguruza. Turabafasha rero niho ababaye babiri ba mbere nibo bashoboye guca baronka iyo tike y'indege ibatwara muri mu gihugu cya Afrika y'Epfo tubifashijwemo n'ubushikiranganji bw'urwaruka. Bashobora gushika hiyo kugira ngo babonane n'abandi, buguruka amaso ibyo twari ko turabigisha ngaha babyibonere mu bindi bihugu. Hariyo n'indi nama twakoranye n'abakobwa babigeme barihurikiye mu ishyirahamwe ryitwa Sisters in Success. Abo nabo duheruka kugiranira nabo inama, turabafasha mu byerekeranye no gufata ijambo imbere y'abantu, kuko abakobwa bigeme kenshi biratugora kugira icyo tuvuze duhagaze imbere y'abantu, ugasanga dufite amasoni, ugasanga ntituzi iyo tubihera. Ariko kugira ngo tubafashe gusohoka no kugira icyo bavuze imbere y'abantu, ni yo yari intumbero yacu yo gukorana nabo bigeme bo muri Sisters in Success. Kugeza n'ubu turacyari kumwe, turiko turafashanya nabo kandi baranezerewe cyane n'inyigisho tumaze igihe tubaha. Hariho n'ibindi byo twita masterclass duheruka gukora, twatumiye abanyeshuri, abikorera utwabo, aho twatumiye aba abantu basanzwe bazwi ababigeme nk'uwo bita Fofo Favi hano mu gisagara cya Bujumbura, kugira ngo asangire nabo, afashe bagenzi we, ababwire ingene ariko aratera imbere muri kariyeri yiwe muziki, ingene awudandaza, ingene awushikako ibintu nk'ibyo. Twaratumiye n'undi mukenyezi yitwa Shazari Ngabire, akaba ari arongoye ibiro navuga nk'ibiro by'ubuserukizi bw'Ubwongereza hano mu Burundi, icyo bita biro de liaison, kugira ngo asangire n'abandi bigeme cyangwa n'abandi basore, icyo gihe ntibarabigeme gusa, asangire n'abandi ingene yashoboye gushika ahageze, ingene yashoboye kwidemarka mu bandi, ingene yashoboye gushika kuri urwo rwego rwo kubatwara ibyo biro by'ubuserukizi bw'Ubwongereza hano mu Burundi, n'ibindi n'ibindi. Hariho n'ibindi bita Light Award. Iyo nayo dukorana na Université Lumière, aho dutumira abanyeshuri batandukanye bo ma kaminuza bagakora icyo twakwita projet cyangwa plan d'affaires, kugira ngo batuzegeranye hanyuma turabe umugambi woba usa nkaho ukoze neza gusumba iyindi, hanyuma tukabafasha kurondera uburyo cyangwa n'ibindi. Light Award wabaye wa mbere cyangwa wa kabiri, ababiri ba mbere tukabafasha kunagura iyo migambi yabo, kuyikora neza gusumba, tukanabafasha no kurondera uburyo. Iyo Light Award izoba mu minsi iri imbere, yarabaye l'année passée umwaka uheze, n'ubu azosubira kandi ibe mu kwa kane.
Ni byiza cyane, ndumva murakora ibikorwa byinshi cyane kandi byiza. Birumvikana yuko mwana akoranye n'ubushikiranganji ntihenze bujejwe
ugwaruka
ugwaruka deka rero muri aka kanya duhe ijambo abanywa nyibiradijwe rya Amerika nabo nyene turabafise ku mirongo ya telefone batangiye guhamagara bafise ibibazo bafise ivyumviro duhere kuri Justin uraho neza
amaraho
urakomeye duhamagaye uri hega Justin
amagaye ndi Kanombe
mu Rwanda duga ku ijambo
ndabanza nshimira abo batumire mwadutumiriye ku ijwi rya Amerika nka nifuzaga kubabaza ese hari imiryango y'abaterankunga mwaba mukorana nayo cya kabiri ese hari amashami mwakreatinze mu bindi bihugu yenda by'abaturanyi b'u Rwanda cyangwa se Tanzania cyangwa Uganda icya gatatu nashakaga kubabaza ese nihe dushobora kubasanga kuri niye website yanyu ya connect nihe dushobora nihe website dushobora kubasanga
yego ibibazo byiza cyane Justin urakoze cyane
kabisa munshimira abo bantu kabisa kandi ikiganiro cyanyu ndakunda kugikurikirana
Justin turagushimiye cyane ndakeka ko kino kiganiro uza kugishimana cyane gose kuko nkuko twabivuze mu ntango aba ba jeune urugwaruka narababonye ku mbuga ngurukana mu binye bagiye kuguha baratanga inyigisho zihambaye kandi zihanitse uza gushima
kandi nabyo turabatumiye mu Rwanda bazaze bado nawe bera mu ambasaderi
cyane gose urakoze reka tubandanye tubanze twakire Peter mbere ko babishura Peter turi kumwe allo Peter
ndakumva
uraho neza
yego
uherereye hehe
Igitega
mu Burundi duga ku ijambo
nashaka manze nshimira abatumire mwadutumiye ama ngombe ndababaze akabazo gatoyi none bakora ibujumbura gusa ntibakora nk'umuzindi ntara canke bagatanguza uwo mugambi hamwe batanguza nk'amakrebe mu mashuri yisumbuye kugira abigeme bazokure babize neza gusumba
cyumvira ciza cyane
nicho nabazo
urakoze Peter
nawe murakoze
yego Edine duhereye ku bibazo bya Justin avuga ati hari amashyira hamwe mukorana nayo yabaje ati murakorera mu Rwanda canke mu bindi bihugu byo mu karere ati urubugagurukana bumenyi bo baronka ko canke boronka ko inyigisho ni hehe
yego murakoze cyane Justin nagira ndaguhumurize yuko mu Rwanda naho nyine turakorera nta kibazo mbere nibazambwira ko nayo guhava ndabivuga no mu mwanya wari imbere turakorera tumaze gukorera i Bujumbura yego turakorera ahantu hose uduhamagara turahakorera turamaze gukorera mu Rwanda dukoranye n'ishyirahamwe yitwa All Trust Consult Staff Development iri n'ishyirahamwe ryari ryadutumiye kugira ngo dufashe abakozi babo bijanye no kumenya ingene bafata abakiriya neza twarakoranye na mu nama ya Ashoka Social Entrepreneurs Coaching aha twari twahahuriye turi bihugu umunani biva mu mihingo itandukanye ku isi bari badutumiye kugira ngo tuvugane n'abo bantu baje bava mu mihingo itandukanye ku isi kandi baramaze kudutumira inshuro zibiri umvaho ni mu Rwanda mu Rwanda gusa no mu Buganda turamaze gukorana n'ishyirahamwe ryitwa Flying International Entrepreneurship Program turamaze gukorana n'ishyirahamwe ryitwa Alcom Perfection Teen Program turamaze gukorana n'ishengero ryitwa Emmanuel aho byadutumye kugira ngo dufashe urwaruka rwabo muri Kenya hose turamaze gushikayo twakoranye n'ishengero bita Deliverance Church Business Coaching aho ryari ko rirafasha abanyeshengero babo ku bijyanye no kwiteza imbere mu by'ubudandazwa muri Congo turamaze gukorana n'abitwa ba Student Leaders Coaching aho twari ko turabafasha muri ibyo bijyanye no kudandaza yatubajije rero ngo hari abaterankunga tumaze gukorana nabo ego cyane atari ubwango butera nkunga mu bijyanye n'amafaranga ariko badutera inkunga mu buryo butandukanye nk'uko mwabyumvise twarakoranye n'ubushikiranganji kugaruka inkino n'imico kama ubu turiko turakorana n'ishyirahamwe ryitwa Sisters in Success
turakorana na Université Lumière de Bujumbura muri ibyo bijyanye na Light Award, turakorana naya na yandi mashirahamwe ntashoboye kudondagura muri uno mwanya. Turafashanya mu buryo butandukanye kugira ngo dushobore gushika aho tutashoboye kwishikana natwe, kuko nitwo byishoboza twose twenyine. Mashami rero ntaraba menshi kuko dukorera hano gusa I Bujumbura, mugabo aho baduhamagaye hose ashaka abari ruguru hano mu Burundi canke hanze y'u Burundi turahashika
nta kibazo. Ni cyo kibazo nyene Peter yarabajije ati igitega murashikayo murashaka kugira ama club kugira ngo mufashe abakenyezi nabigeme, igitega muramaze gushikayo hoho mukorera hehe abo bahamagara naho nyene mushikayo nko kubivuze?
Ego me aho aho hose harangwa ubukene mu bijyanye n'ubumenyi mu bijyanye n'itumatuma nako byo bita communication, ubukene mu bumenyi byerekeranye na bya customer care, ukuntu bakira neza abakiriya, ukuntu cyangwa ubukene mu bijyanye n'ubumenyi bwo kudandaza, aho hose hari ubukene n'ubwo bumenyi batwizeye bakadutuma ko turahashika nta kibazo. Inimero baduhamagara ko sinzi ko nabitanga ubunyene,
yego nta kibazo itanga.
Ego murashobora kuturondera kuri kode y'u Burundi ni guteranya 2576 2563 13. Basubiramo guteranya 2576 2563 13 canke 61 682 77. Iya kabiri ndayisubiramo 61 682 77.
Yego, ayo manimero turaza kugerageza kuyasubiramo mbere y'uko kiganiro kirangira mu kanya kari imbere. Turaza kugaruka turaza kugaruka kuri Dolly, uraza kutubwira kumbure impanuro woha abiyumviro kwigishwa na Spears Connect, impanuro wobaha ariko baravyumvira babazi bafise akabazo ico wobashikiriza. Ariko imbere yaho reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi bishwe rya Amerika. Twakira uwitwa Arlette, uraho neza?
Ane urinyane, murakoze.
Arlette, uduhamagaye uri he?
Ndi mu Burundi.
Duga ku ijambo.
Bujumbura. Nashaka gutera intege no gushima cyane ibikorwa ishyirahamwe Spears Connect kirakorera ugwaruka ndetse n'ayandi mashyirahamwe. Ndababwira nti impingira cyari ndende bakomeze.
Arlette, ubwo niwoba mbere yuko bandanya, niwoba uri Arlette wigize kuba mu ihiganwa rya Miss umwe twari ko turavuga?
Ego nijewe.
Arlette, tubwire
nishaka gushima cyane.
Tubwire gato mu majambo make cyane ingene wafashijwe na Spears Connect. Turumva ko bagufashije mu bikorwa urimwo, mu bikorwa wari urimwo, n'ubunye biri kuragerageza kurangura.
Nje ku ruhande rwanje nshoboye kwivuga ukuntu twahuye na Spears Connect. Nabonye imwe mu manama batunganije, ndabibona ku buhinga ngurukana bumenyi, ndavuga nti reka nje kuraba ibyo iryo shyirahamwe isanzwe ikora. Hama ndaheza ndavuga nti ndaparticipa muri yari masterclass, ni imwe mu manama bari batunganije. Hanyuma mvayo nyuzwe cyane ku buryo nawe nashoboye kubabwira nti ndabasaba nti twoshobora gukorana. Kubera navuga nti nashima ibikorwa byabo. Ego ubu tukaba tuko dukorana, navuga nti bako bafasha ku byerekeye kariya professionnel yanje, hamwe no gutunganya igikorwa cyo natorewe kuba premier de finale Miss Burundi.
None ga Arlette, ku bantu nyene bashobora kuba biyumvira kumbure batashaka gukora ibi, babona yuko Spears Connect yo biri kirafasha abantu bafite imigambi komakomeye, uwumva nabo nyene abafite imigambi mito cyangwa bariko barayiyumvira, nabo nyene bofashwa?
Jenny mata ko bokwitura iryo shyirahamwe Space Connect izoba hano, vuga nti izogerageza kubaha inyishu ku vyerekeye ibyo bariko baratunganya.
Urakoze cyane gose Arlette, gukurikirana ikiganiro no guterera.
Ndabashimiye.
Yego. Reka tubandanye twakire n'uwitwa Thierry. Thierry turi kumwe.
Yego, turi kumwe ya namahoro ne.
Namahoro mahoro uraho nakomeye.
Yego, turashimye.
Numva ijwi ryawe ndarimenye ariko nitwari duheretse kukumva. Telefoni uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi. Nivyo hari hatiye iminsi ndariko
ndatakurikirana.
Yego, oya. Twari kumbure kutaba hafi.
Ikibazo canke icyumviro none?
Reka mbere ku kibazo, ntuze wahiyane. Ubwa mbere n'ibintu numvise jewe biranyohera cyane, kubera ko iyo ndanavyiwe duravye Afrika y'iwacu, urabona ko umukenyezi niwe afata ikibanza kinini, n'ibitigiri biravyerekana ko abakenyezi ari bo benshi. Rero ngashikana nkitira nti burya yaba umukenyezi ari we yafashe intambwe ya mbere kugira ngo yiteze imbere, ubukene bwoheza bugahera bukazimangana muri Afrika. Mugabo nuko tusanga jewe mbere ndanabakeze bano bantu bashoboye kuva hasi bakavuga bati tugira duhaguruke tugire icyo dufashije. Nuko rero uca usanga umukenyezi w'umurundi kazi hano uko turi mu gisagara, iyo uravye mu gihugu hagati urabona ko bobo ivyo bakora n'ivyo bindi vyuko baja kurima, hanyuma udakugurisha n'ivyo barimye ugasanga ni umushingana. Rero Riyane jewe ahantu ndashitse bikambabaza, ariko njye numva bakoze iki kintu navyo nibaza ko ari ibintu bihimbaye. Ariko nagira ngo reka jewe ndababaza, bibaza ko kuba umukenyezi w'umurundi kazi ashobora kuba atarava hasi ngo abone ko bikenewe ko ashobora kwironderera, byoba biva ku kudashobora kumenya ngene refamu dafehe bakora, byoba ari kubiva ku bumenyi buke, cyanke ni kubera ko bashobora kuba bakumirikwa n'abashinganayo. Oriane jewe gituma ndiko ndavuga ibi ni uko birashobora gushika rimwe na rimwe umukenyezi, nk'uko dukunze kuvyumva no muri politiki, ugasanga umukenyezi avuga ngo baramukumiriye, ariko ugasanga ariko umukenyezi wenyine avuye hasi arashobora kwivugira wenyene, kuko bitigiri ni vyinshi. Nta kintu na kimwe gisigura yuko umunsi umukenyezi yuko amateze amashu umugabo wiwe. Rero birabereye nimba bikenewe ko rino shirahamwe rikomeza inyigisho, ni ukuri nibabikore mbere binasibutse ubutegetsi buve hasi bubashigikire, gutyo umukenyezi nibatera imbere ngaha mu Burundi no muri Afurika yacu. Ndazi ko Afurika yose izaba iteye imbere. Murakoze cyane Oriane.
Thierry turagushimiye nawe.
Murakoze gose.
Dori tugaruke kuri wewe. Dori twavuze watubwiye ngene bagufashije mu byumviro byawe, ngene usurura ibyumviro mbere urashobora no kunaronka uburyo bwo kujya muri Afrika y'Epfo, uraronka abagwiza tunga kumbure bagufasha, abahinga bagufasha mu kurangura imigambi yawe. Nkuko nari nabivuze mbere, ku mpanuro woha abiyumvira ku kwigishwa na Spears Connect, wo bahanura iki? Ni giki ubona bohakura cyane cyane kuri bamwe kumbure mu gihugu hagati bavuga bati kumbure zinyigisho jewe si ntacyo zomarira, niza abantu b'i Bujumbura, niza abantu bafite imigambi ikomakomeye, wo babwira iki?
Ikintu nagomba kuvuga nababwira nuko mu Burundi kenshi, si no mu Burundi gusa, n'ahantu henshi hari abantu benshi cyane cyane urwaruka bafite imigambi myiza, kandi nkabashaka kubabwira yuko nibave muri, nabivuga mu Cyongereza, nibave muri iyo comfort zone bakore, kuko ubu ni umwanya wo gukora. Banabishoboye biture Spears Connect kubera ko ishobora kubafasha mu bintu byinshi, kuko nararanshoboye gukora ibintu bidafite nari niteze ko nokora. Nibakore cyane and Spears Connect group iri ngaho kugira bafashe, babishoboye babiture, ego bungura ubwenge butari buke.
Urakoze cyane Dolly. Edine, kuba ari nk'uko twavuze mu gihugu hagati badashobora kubashikira cyangwa kumbura badafise uburyo bwo kubatumira ngo muze mu gihugu hagati ngo mubashikire, hari inyigisho boronka kunguruka na bumenye bakashobora kumbure kuzibonera kuri telefone bakumva ingene intambwe zimwe botangura gufata kugira ngo biteze imbere muri iyo migambi mito baba bafise, cyangwa ivyo vyiyumviro bihambaye bafise mu mutwe batazi ingene bobishira mu ngiro? Kandi ndibuka kume ngo Justeri abajije n'inguruka na bumenyi bashaka kubaronka ko uwo yibabwira.
Ego, murakoze cyane. Turafise nubwa page Facebook iri ku izina rya Spears Connect, ku nyene sinzi ko navuga ngene bacandika, SPEARS Spears hanyuma connect c
C-O-N-N-E-C-N-A-T. Kumbure wa shano kuhamagara za nimero ya telefone, wa shano kuzihamagara ko.
Hanyuma kuri ya nimero ya mbere twabahaye bara mutebayi nubgabayi bayishyize mu telefone yabo hariho inyigisho zikunda gucako kuri WhatsApp kuri stati ya nimero ya WhatsApp cyo bita cyo twita Spears Doors aho onye naho dukunda gucisha inyigisho zimara nka nk'iminota mike ku munsi ku munsi inyigisho tuba twasangiye n'abandi mu manama tukaza turadishira ko kuri iyo stati ya WhatsApp ni audio cyangwa video bakaza barabikurikiraniraho.
Ni byiza cyane. Tugarutse rero ku kibazo cya Thierry yavuze byinshi mugaragaruka ati mbega abakenyezi mubona ari ubumenyi buke usanga bafise kugira ngo ntibatere imbere cyangwa ntibarangure imigambi yabo cyangwa no gukumirwa n'abagabo babo cyangwa nabo abagabo babari bari mu miryango biba bimeze gute kuri mwebwe mu bibona gute?
Rimwe rero mu ntambamyi tumaze kubona muri aya manama tumaze igihe tugirisha cyane cyane ku bakenyezi ikintu cya mbere na twabonye ni ukwikumira ukutiyemera ibyo usanga umuntu avuga ngo yanyu ni iby'abahungu ntabyo nashobora sinoshika hariya sinoba directrice generale sinoba ingenieur sinoba iki cyangwa sinoshoko kipiriya poste donc kwikumira. Ikindi kibazo twabonye ni umuco w'Ikirundi, wa muco w'Ikirundi uvuga ngo umukobwa niwo mu kigo kirazira kwaza abantu bamubona kirazira kwavuga kirazira ugasanga uwo muco nawo ugasanga harageze ahantu utuma umukenyezi adashobora kuba yosohoka ngo agire icyo akoze kubera yuko twigishijwe nyine yuko kizira kuvuga kizira gusokoroka. Hakaba n'abandi bakubwira ati twebwe ingorane twagize ntitwigeze turonka abantu turabirako abamwe bita aba modele cyangwa role models ugasanga abitwa ko bafise aho bamaze gushika b'abakenyezi ingaha mu Burundi ugasanga birabagoye ko navuga ntibokwicisha bugufi bakamanuka bakajya kuganira n'abanyeshuri bakajya kuganira n'abanyeshuri bagitangura nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri abantu bakiri bagiciriritse yumva bakakubwira ati turabarabira hariya kure tukaburi nyene twobegera ngo batubwire ingene bashitse aho bashitse. Icyo gituma rero mu manama tubwira iyo tugize Imana tukaronka umukenyezi afise aho amaze gushika turamutumira tukamubwira ati ngwino usangire n'abandi icyo umaze gushika ko ingene wahashitse donc akabera aron modo abandi akabera akarorero. Ikindi batubwiye ni kubura ibitabo aho bosoma ibintu bijyanye n'iby'abandi bamaze gushika ko nka bimwe twita amamagazini ibitabo bisanzwe cyangwa amamagazini ugasanga muri ibyo bitabo hari ibitabo usanga byigisha abantu bijyanye no kudandaza bijyanye no kwiteza imbere bijyanye no kuvuga ugasanga rero ibyo bitabo biratubanye bikeya cyane mu gisagara cya Bujumbura cyangwa imwe no mu Burundi amamagazini ugasanga ntashoboye kuboneka cyangwa ugasanga naho abonetse arazimbye ugasanga si umwe wese ashoboye kuronka ubwo bushobozi bwo kuyigura cyangwa mu yandi majambo bakabura aho bidokimenta udashoboye kuronka ibintu navuga nti kuri interineti kuri ku buhinga ngurukana bumenyi ashoboye kuronka igitabo abisomamo ashoboye kuronka amagazini abibonamo baratubwiye uko cekini nacyo nyene bari bifuza ko cyotera imbere hano mu Burundi. Yego izo ni zimwe rero mu ntambamyi twagiye tubona abakenyezi cyangwa abigeme batubwira bituma badashobora gusokoroka ngo bagire icyo bakoze.
Ndizera ko abakenyezi cyangwa abigeme bari mu ntwaro bari mu maposte nk'uko babivuza ko makome bumvise akambo kawe kumbere bazokwifatanya namwe cyangwa bakaba bagatangura kubikora kenshi kuja ruguru kuja mu makartie mato mato bakaganira na ba bantu bato bato bashobora kuhabonera icizere cy'uko nabo nyine bashobora gushika aho bashitse.
Ego
reka tubandanye rero ku mirongo ya telefone tuwakire Thomas. Thomas amahoro neza.
Amahoro cyane.
Urahora komeye. Uherereye he?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Duzijwi ama bazi kibazo cyangwa ushikirize icyumviro.
Ego jewe ahanini novuga ko ari n'intererano ivanze n'intebuzo kuko dukunze kubona abantu b'abadamu ubwa mbere bobo umenga barafite ibikogwa babona kumenga ntibokora umenga n'iby'abagabo icyo rero ni ikintu ucuhura cyabyaye bya bindi byo kubikumira gutinya gukora iki gutinya gukora ikintu ama hakaba n'ikindi uhura mu kuronka ubuzi abakobwa mbese biyandarika ugahura nk'umukobwa kugira aronke akazi muri serivisi kanaka mu ya leta cyangwa ishyirahamwe kanaka ugahura mwene iryo shyirahamwe abanje kubacisha mu nzira y'igiturire kumbure utamenyerewe kuvuga kuvugwa cyane aho uhura bajya mu bintu byo guhuza ibitsina mu nzira y'ubusambanyi ngo birahabwe akazi yari yari nk'umuntu w'umugore afise umugabo kenshi akaguma abona uwo yamuhaye akazi naho baba byakeni y'ibyo ugajuhura umugabo we bari babanye baba bacubahana kubera babona umuntu amuhaye akazi umugabo kumbure nawe atabye yarashoboye kumuha akazi gakomeye nk'ako arimo ibyo bikunze kuboneka abagore bahawe ubuzi kanaka haba muri leta cyangwa mu maserivisi y'amashyirahamwe kanaka uhura bacya babwira umugara niba bacubaha abagabo na gatoye kumbure kubera babona yuko abagabo badashoboye gushika ku rwego nk'uko bariko ibyo byarakunze kuboneka aho wahura nene na musantera n'isantera adashobora kubaha umugabo mu gihe umugabo wiwe kumbure ataba afite akazi gakomakomeye karengeye ubusantera rero ibyo nibyo bintu bica bigaruka bigaca bikwira igihugu kuko naho byoba ku muntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bazi iyo ni inkuru iri nk'umuntu w'umutegetsi ukimenyekana gihugu cyose ugatuhura umugore avuga ati ngira ajya gusaba akazi muri sosiyete kanaka umugabo kubera iyo nkuru aba yarayumvise yarakwiye igihugu cyose akavuga ati n'umugore wanjye agiye niba agiye mwinjira hano ikindi nacyo iyo bamaze gushika mu buzi bakaruranirwa bakaronka amahera nko mu gisagara mukunze kubibona aho uhura nk'umudamu yifite agasuma kabiri gatatu kumbure umugabo yabuze nk'amahera yo kuriha inzu nawe akaba ari wayiriha utuhura atakimwubaha ahubwo atabona yuko atari umugabo ugahura ariko aramusuzugura intambara ziga zitangura mu rugo ugatumenga ni ka kazi kamuteye kuzana intambara mu rugo ahubwo ari we yabyitwayemo nabaho kumenya ko umugabo agumara umugabo iyo navuga nti nk'aba bakobwa barakwiye kubirekura bakumva ko bategeka gukora kugira bateze imbere biteze imbere bateze imbere n'umuryango n'umugabo arimo biracyabona ngo umugabo ni uko atagishoboye iki ngo ni ukumwanga umukobwa yiyubaha arashobora kujya no ku mugabo w'ikimuga yatomboye akaronka ubuzima akamutunga nk'uko nawe yashobora kumutunga atatashoboye iyo navuga nti abantu b'abagabo nibamenye ko abakobwa bashoboye abakobwa babo abakobwa bacu tubigishe ibyo bateza imbere muri kadoda tubigishe n'urukundo rwo kubaha abagabo kugira ngo ntibadoronke ibyo bakora ibyo bice basamburira urugo kandi bari bazi ko ari iterambere ryari iry'umuryango umugabo ararondera akaronka ibintu biteza imbere umuryango bakabisangira bose kubera ko umugore abifite akaruhanirwa akaronka ibintu biteza imbere umuryango atakumira ko umugabo abigiramo uruhara ngo ni uko atari we yabirondeye cyangwa atari we yabiruhije rero navuga nti bige kwiteza imbere biga no kubaha abagabo babo kugira ingo zirame kuko ingo zitaramye nawe woronka ubutunzi ntihahandi ibyo uva muri sosiyete wakuyeho uwundi mukundana wavaho ukajya mu wundi mu yindi sosiyete naho ugahurira uwundi mukundana ugahura ukiri umugore w'umugabo uri umugore w'abagabo rero navuga nti abantu b'abakobwa nibige gukora biteze imbere nibyo kandi umukobwa uwo ari wese arashoboye abakobwa nk'akarorero ashobora kuba n'imishyikirangangi arashobora kuba na perezida mugabo iyo adashyizemo ikintu cyo kubaha umugabo agasuzugura umugabo uguhura ni sosiyete arimo nimba ari musantere niyo komine n'abatwara nabo na musantere yitwara uko n'abo bagore atwara bafata abagabo gutyo nyine ko bajya bavuga ati ni musantere w'umugore atwara ameze ko rero navuga nti bige kubaha abagabo yige no kuri no kutunganya ibirugo abone yuko umugabo atahari umugore ashobora kuhaba umugore atahari umugabo ashobora kuhaba
urakoze cyane
ashaka kugira imyango itere imbere
urakoze cyane gose Thomas icuvuze ni ibintu bihambaye cyane kandi dukunze kumva abagabo n'imisore badushikiriza ngaha ku ijwi rya Amerika ko iyo abakenyezi canka bigime batangwe gutera imbere hari igihe usanga umengo hari gihindutse ni kibazo gihambaye cyane kandi urakoze ni nayo mpamvu naguhaya akanya ko gusobanura neza ibyo wari kuravuga reka duha akanya rero abatumire bagira ico babivuze ko reka mpere kuri Dolly wewe wararonse inyigisho za Spirits Connect kandi kenshi turakunze kumva yuko abakenyezi canka bigeme nkuko nabivuze iyo baronse ubumenyi canke iyo batangiye guserura ivyumviro batangiye kugushigwa habona usanga umengo hariho abataye agaciro bataye umuco w'ikirundi wewe hari inyigisho wa wararonse kumbure zoba zaragutumye wumva umengo ukenyeye guhindura umuco wawe canke ingeso zawe usanga umengo abandi babona ko ari ingeso mbi gerageza dusigurire kuzoba wararonse inyigisho muri Space Connect zishobora kuba bamwe bavuga ko atari ingeso nziza kumbure canke nta nizo waronse nta nizo ufise
oya nazo naronse
birashika none dore kangirageje gusubira muri kibazo birashika none kwiyo utanguye guserura iciyumviro bamwe babibona nko kumengo utanguye kugira ingeso mbi
muze space connect here where I need to see the issue that I faced mugabo kenshi nkuko babivuze hari gihe umukobwa akerageje ku ari cyafise akeneye gusangira nabandi hari gihe batangura kuvuga ngo atanguye kwishima cyangwa gushira isoni mugabo je uko ndabibona ufise icyo ushaka gushika ko ndabaza ko ubukwevu kijako kuko na Space Connect je nkuko yabinyigishije nkuko ngerageje kubivuga gatoya mu cyongereza you go for what you want ukeneye to achieve something
ukurikiza icyo umutima ukubwiye cyangwa icyo wiyumviriye wihaye umugambi wihaye
ego cyane cyane ugiye urakurikira abantu kenshi ibyo bavuga ntuzoshobora gushika hariya aye kuri cya cyumvira cyawe
urakoze cyane tugarutse kuri wowe Dine ico umushinga ntahe Thomas avuze n'ikintu abagabo benshi cyangwa imisore myinshi kunze kuvuga hari n'igihe no kuri Facebook usanga batwagira ijyo yuko turiko turagerageza kugumura abigeme cyangwa abakenyezi iyo tuvuze yuko hari inyigisho zo gutera intege umukenyezi zikwiye guhabwa abakenyezi kugira ngo biteze imbere ni kenshi byumvikana kandi babivuga mwebwe kuri mwebwe nka Spheres Connect ishira hamwe rijejwe kwigisha ibintu bijanye no gutera intege guserura ivyiyumviro n'ibintu nk'ivyo mwo hanura iki abariko barakirizo nyigisho cyane cyane abigeme n'abakenyezi kugira ngo nkuko Thomas abivuze babandanye murantunga gusonera abo bari basanzwe basonera babandanye kwicisha bugufi bandanye kugira ingendo nziza naho baba bariko baratera imbere kugira ngo umuryango wose uhungukire
ego murakoze cyane cyo kibazo kirahambaye cyane kuko dukunze gucumva hirya no hino haba mu ngo zitandukanye cyane mu rwaruka mbese iyo twigisha cyane cyane abigeme turababwira yuko gutera imbere ntibisigura gutakaranga urashobora gutera imbere mugabo ukagumya akaranga kawe nkuko rero tubiza akaranga k'ikirundi umuco w'ikirundi ntitwigeze twigishwa yuko dukwiye kubura indero abaturuta cyangwa n'abo tungana mu muco w'ikirundi abigeme turafise ukuntu twigenza turafise ukuntu tuvuga turafise ukuntu twakira abantu tuvugisha abantu turafise ukuntu twambara gutera imbere rero ntibisobanura gusa akaranga cyane gusa umuco icyo tubasaba gusa tubasaba ati ba mu nzu mugire icyo mukoze kuko nabo bagabo bariko baradusaba uyu boba bariko baravuga ati abahari abatera imbere abakobwa batera imbere bashatangwa kutugira nabi nibabanze badufashe nabo nyene dutere imbere hanyuma badufate n'ukuboko badushigikire hanyuma banatwereke bati naho naho umugore wanje ndunakuretse ugasohoka wibuka amasaha yo gutaha cyane umugore wanje naho wagize gucya na gucya wibuke 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 nico nico twamadushira imbere rero
uko
gutera imbere ntibisobanura gutumuca
cyane gusambura ingo
yego cyane gose
urakoze cyane reka twakire Egide yihanganye ku murongo Egide wakoze kwihangana ikibazo cyangwa icyumviro
akaza kunyemera kakanya nagira mvuge nkumera nk'ukebuga cyangwa nk'ubazaba batumire nabonye yuko ari yazi connect kandi ibyumviro byabo birameze neza bihimiriza abagore cyangwa se abakobwa kugenda bakwiteza imbere ariko nagenda nagira mbere nk'u angine mu mujyi ndavuga ibujumbura abadamu cyangwa abakobwa bobo ntibasuzugura akazi hari abo usanga ari abahede maso abandi ugasanga bakora ibikorwa by'abagabo kuko babona yuko hari icyambere ko barashaka kugeraho rega boba bafise amakampanye cyangwa se bigana bamaze batunganya mu ntara za ruguru kubera mu ntara za ruguru hoho nk'umukobwa wewe cyabure umugore kubona yuko yewe umuhede maso kugira aronke icyo bamutunze byo yari ikibazo iwe akabona yuko umenga yakogwa n'umudamu cyangwa se n'umukobwa ariko ndasabaza yuko abategura ibiganiro mu ntara za ruguru aho baba babona yuko abahuga nabo abatagize ubuye cyangwa batacyubahuka kubona yuko hari ibikorwa nabo bakora
urakoze cyane Edine reka tugerageje kwishyura Egide
ego urakoze cyane Egide kuri icyo cyiyumviro muduhaye amakampanye ntayo turagira kuko twavuze yuko benshi tuja aho badutumiye aho batwizeye bakavuga bati turakeneye inyigisho zanyu turabatumiye nimuze turi banaka turi banaka hama tukaca tugenda tuzi abo tugiye gukorana nabo abaribo murakoze cyane kuri icyo cyiyumviro rero nabyo tugiye kubiraba ukuntu twaza turagira amakampanye naho bishyitse n'abantu ntibarinde kudutumira tukagenda tuvuga tutsinde tugende kuraba aho bahari hakenewe inyigisho zacu tuzitange batarenze kuduhamagara ni kintu tugiye kwigako
murakoze cyane tuko turaja ku musozo w'ikiganiro Edine subira utange za nimero mu masegonda make cyane za nimero bo baronka
yego nimero bo turondera ko ni 76 55 2613 canke 61 68 62 77
urakoze cyane Edine tuzosubira tubahamagare ibibazo byari byinshi n'abanywanyi ku murongo bari benshi tumuzosubire mufashe ugwaruka sinabakenyezi nabigeme bonyene n'imisore nabo nyene mugerageze mubafashe ingene botangura imigambi yabo ibyo bo kwirinda n'ingene bugerageza kwiteza imbere kuko turaronka ibibazo byinshi cyane bivuye ku ba jeune kukuntu bo kwiteza imbere muri iki gihe usanga umenga ubuzi bwarabuze usanga umenga muri leta nta buzi bukirimo ibintu nk'ibyo ugasanga barabuze icizere tuzogerageza kutusure tubahamagare Dolly wakoze cyane gose nawe kwitaba ikiganiro Dolly Nika Siabo umwe mu bafashijwe na Spears Connect turashimiye kandi na Jonathan Bright twavuganye ku murongo wa telefone inshuro nyinshi akagerageza kudusigurira ibyo mukora turashimiye mwese namwe mwaduteza amatwi twababwiye ko uwo twari kumwe cyane cyane yayoboye ari mu bayobozi bishira hamwe Spears Connect yari Edine Yamuremye n'umuhanuzi akaba n'umutunganyabikorwa atanga inyigisho zitangwa mu ishira hamwe Spears Connect niho twako turaganira yabahaye izo nimero aho mushobora kubaronka ndashimiye cyane namwe mwese rero mwaduteza amatwi hano ku iradishwa rya Amerika mubandanye mwumviriza ibiganiro byacu ni aho mushaka kuronka kino kiganiro n'ibindi ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com musi ibiganiro muri sanga mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye Thank you.
turashimiye mugenzi wacu Ryan Itangishaka aheje kudushikiriza ikiganiro muri sanga.